Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22. Mwiriho nshuti muduteza amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Mu Rwanda sena irasaba guverinoma gushyiraho ubundi buryo bwakwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha kugira ngo hirindwe ubucucike muri za gereza buri ku gipimo k'ijana na 24%.
Gufunga ni kimwe mu bihano bibaho, ariko amategeko yateganyije izindi disposition. Aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoresha izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze, gukora ikoranabuhanga, aho ya umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufungwa.
Uwo ni umusenateri muri sena y'u Rwanda. Ahandi ku isi, abantu bamaze kwandura virusi ya corona bamaze kurenga 40 million. Izo nkuru n'izindi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igikorwa cyo kubarura amajwi nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku cyumweru mu gihugu cya Guinea kirimo kuba. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Amatora yabaye ku munsi w'Imana yahuje Perezida hari muri iki gihe Alpha Conde n'uyoboye abatavuga rumwe na Leta Seru Dalein Diallo. Ayo matora yabaye inyuma y'amezi atari make y'uruhagarara rwa politike ku bijyanye n'ibwirizwa shingiro rishyashya ryatumye Conde aca ku ruhande rw'ibiringo bibiri by'umukuru w'igihugu byategekanywa n'ibyariho imbere yaho. Alpha Conde yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe hisunzwe demokrasi mu mwaka 2010, inyuma y'imyaka itari mike yari amaze ari umunyepolitike atavuga rumwe na Leta. Ku munsi w'imbere y'amatora, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres yateye akamo abegwa bose n'ibibazo by'igihugu kubona ko amatora abaye mu mutekano kandi atanumwe akumiwe. Yasabye abayobozi bose b'abanyepolitike n'ababashigikiye kwirinda gukokeza urwango n'ubwicanyi bifatiye ku bwoko hamwe no gukoresha imvugo iturira, ahubwo agatorera inyishu amatati ayo ariyo yose biciye mu mategeko. Perezida Conde yahiganywe n'abandi bakandida 10, umuntu aretse Seru Dalein Diallo yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Yarangije mu kibanza cya kabiri inyuma ya Conde mu matora yo mu mwaka w'2010 nayo mu mwaka w'2015. Ntibyitezwe ko ivya nyuma bizoba byavuye mu matora yo ku munsi w'Imana bimenyekana imbere y'iminsi itari mike.
Umuryango w'abibumbye ufite icyizere cy'uko uzagera ku ntego yo gukusanya amafaranga agera kuri miliyari y'amadolari azafasha ibihugu bitatu byo mu karere ka Sahel. Fidel Niyongabo arakomeza.
Icyegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ashinzwe ibikorwa byo gutabara Mark Lowcock afite icyizere ko inama ikomeye izoba ejo ku wa kabiri itazotororokanya gusa amafaranga agenewe ibyo bihugu bitatu, ko izotuma kandi abayobozi babyo bicarira imvo zituma ibibazo ibihugu byabo birimo intambara ziyongera umutekano muke ubuyobozi bucumbagira no kubata terambere rihari. Mark Lowcock atangaza ko ukunda ibintu bitifashe neza mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger ari kimenyetso cy'uko ivyo bihugu byananiwe no guhangana n'ivyo bibazo byose. Vyiyongera kwigwirirana ry'abantu ritera ryiyongera n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Amenyesha ko kubera izo mva abantu barenga 13 million bakeneye imfashanyo, benshi muri bo abana. Inama yeje kuwa kabiri kandi izoba hakoreshejwe ubuhinga bwa video, izoba igenewe kwerekana ibibazo biri mu karere ka Sahel hamwe no kongereza imfashanyo no gushimikira ku nyishu zotegerezwa gutogwa. Mark Lowcock avuga ko inama ibaye hageze kubera ibintu biriko bitera bimera nabi kurushiriza mu buryo bwihuta mu karere ka Sahel, cyane cyane mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger.
Abantu bamaze kwandura virusi ya corona ku isi bamaze kurenga 40 million. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Ibitigiri byatanzwe na kaminuza Johns Hopkins kurikirana ku munsi ivyo mugera ikanabikora ku bushakashatsi byerekana ko ku isi yose afise ubwandu ari 40,450,092. Iyo kaminuza iraha Washington muri Amerika ivuga ko abapfuye barenze 1,100,000. Mu banduye bashasha harimo Saeb Erekat ajeje vy'imishikirano muri Palestina, akaba n'umunyamabanga mukuru w'umurwi ujeje kubohoza abanyepalestina OLP mu mfunyapfunyo. Mu bandi bazwi batoye ku bwandu harimo umushikiranganji ajeje amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo Zweli Mkize. Hagati aho muri Irani ibitigiri by'abahitanywe na COVID-19 vyiyongereye cane. Mu ijoro rimwe abaraye bamenyekanye ko bapfuye n'337. Ku mugabane wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufata iya mbere mu bihugu bifise ubwandu bwinshi, aho abanduye barenze 1,800,000, abahitanywe na kino kiza bakaba baba 220,000. ku mugabane wa Buraya ibisagara bitandukanye by'Ubutaliyano, Ubufaransa n'Ubwongereza byasubijeho ingingo zitandukanye zo gukinga umugera wa corona zari zarahagaritswe. Izo ngingo zikaba zagarukanywe kwera ibitigiri byasubiye kwiyongera.
Barakoze Fidel Niyongabo na Diane Ninazwe batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa mbere, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye abahagarariye amadini n'amatorero atandukanye mu gihugu. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Abakiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu biriwe Bujumbura n'abaserukira amashengero yose ya Kristo mu Burundi, ni ukuvuga Katolika, Abangilikani, Pantekote n'andi mashengero azwi cyane ku izina ry'amashengero y'abakizwa. Wabaserukiye yavuze ko mu byo baganiriye uyu munsi harimo kubibutsa ingorane zo mu mashengero yabo boje abazitorera umuti bonyene batarinze kunaniza Leta hamwe no kwirinda imivurungano. Ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yabahamagariye guterera mu bikorwa by'iterambere n'urwanya amacakubiri, nk'uko Reverence Yves Bizimana Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi SENEB yabwiye amenyeshamakuru n'abagenzi be bahejeje kuganira n'umukuru w'igihugu.
Nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bikuru bikuru ariko arakora, na cane cane gushira abantu ku kivi, abantu bakore ubugira kabiri kugwanya amacakubiri, kubera ko amacakubiri ariyo yamazana ingorane nyinshi. Kandi yadusabye ko twoterera kugira ngo igihugu cacu kibandanye gitera imbere mu gushikiriza ibyimviro, na cyane cyane ku uyu mugambi wo gufasha urwaruka rutagira akazi kugira ngo rushobore kuronka akazi. Yadusabye kugira ico duterereye haba mu mashengero iwacu, dufashanye mu kugwiza akazi no gushiraho imigambi imbere na Leta yo dushigikira kugira ngo urwaruka rushobore kuronka akazi.
Icyagira cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Valendi Omed Nzeyimana nawe yongeye ko uko Perezida Ndayishimiye yinginze cyane abaseruka imiryango itandukanye y'abakristo gufasha cyane cyane mu bisata byerekeye kugwanya ruswa hamwe n'ubushomeri. Yavuze ko amashengero afite uruhare rukomeye rwose mu iterambere ry'igihugu. Mugabo yanabibukije kwirinda akajagari gakunze kwibonekeza na cyane cyane mu mashengero akunze kwitwa y'abakizwa. Nzeyimana yabwiye amenyeshamakuru ko ashimye kuvuga mu Gifaransa kubera abaserukiye abashyitsi ba shebuja yashikirije ibyavuye mu mubonano mu Kirundi.
Yasabye ko umubisa akurica ajejwe kubw'ineza y'abanyagihugu. Hari n'ikindi yavuze ko amashengero atubahiriza amategeko bikazana akavuyo. Uturorero hari abasenga mu ijoro n'abandi bafata amazu y'amanama bakayihindura amashengero. Yasabye ko amashengero yisunga amategeko y'ubushikiranganji bw'intoro y'agati mu gihugu.
Imigenderanire hagati ya Leta y'u Burundi namwe mu mashengero yabonetsemo agatosi mu myaka itanu iheze. Mu kwezi kwa mbere 2015, amezi atatu imbere y'uko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari, musenyeri mukuru wa Gitega Simon Ntamwana yashikije ijambo avuga ko abarundi batokwemera kuba baja mu nyuma abagwanya ubutegetsi biyitiriye Sindumuja, maze Leta imufata nk'umwe mu bayigwanya. Inshuro zitari nke inama y'Episkopi Katolika yasohoye amatangazo ivuga ko hariho nyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu mbere igera aho yagiriza bamwe mu rwaruka rwa Saint David Imbonerakure ushaka gusubira inzego z'umutekano. Mu matora aheruka naho urwo rwego rwavuze ko muri mukuru w'igihugu n'abashinga amateka habaye utunenge turimwo ubugaramisha ibitigiri abantu batoye inshuro nyinshi, canke naho abatorewe n'abajejwe intwaro no guhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora kugira ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ivyavuye mu matora imbere y'uko aba. Ariko abasenyeri Katolika bagumye bibutsa kuba bona yarenganijwe yo kwitura ubutungane, bashimangira ko ivyo bashikiriza bidasigura kwa umugambwe canke umuntu n'umwe bahengamiyeko.
Sena y'u Rwanda irasaba Leta gushyiraho ubundi buryo bwa kwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha kugira ngo hirindwe ubucucike muri za gereza buri ku gipimo cy'ijana na 24%. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Mu isesengurwa rya raporo y'abasenateri bagize komisiyo ya politike imibereho myiza y'abaturage ku kibazo cy'ubucucike mu magereza y'u Rwanda, ryagaragaje ko ubucucike mu magereza bukomeje kwiyongeraho bumaze kugera ku 24%. Sena yinjiye muri iki kibazo biturutse kuri raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka 2018-2019. Iyo raporo yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda gikomeje kugaruka buri mwaka. Iyi raporo yerekanaga ko mu mwaka 2014-2019 gatanu. Muri gereza zo mu Rwanda hari imfungwa zingana n'ibihumbi 49,117, bingana n'ubucucike bwa 99.6%. Mu mwaka w'ibihumbi 2015-2016 ubucucike bwaragabanutse bujya kuri 96.9%. Muri 2017-2018 imfungwa n'abagororwa bariyongereye baba 57,596, bivuze ko ubucucike bwari ku 100.2%. Ubucucike bwarakomeje mu mwaka wa 2017-2018 kugera ku 117.6%. Imfungwa n'abagororwa bagera ku 65,917, mu gihe mu mwaka ushize ubucucike bwagize ku 124.8%. Kuko mu magereza yo mu Rwanda harimo imfungwa n'abagororwa 71,738. Abasenateri basabye leta kwihutisha izindi ngamba zagiye zifatwa za kwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha bitabaye ngombwa ko bafungwa.
Gufunga ni kimwe mu bihano bibaho, ariko amategeko yateganyije izindi disposition aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoraje izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze gukora ikoranabuhanga, aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufunga kugira ngo gufungwa bigabanuke, hanyuma n'ubwo bucucike bwe kubaho. Umubare mwinshi uri muri gereza bashyizeho ubundi buryo, ahubwo wagenda ugabanuka ukaribera imyanya muri gereza ziriho. Koko raporo ni ku bucucike, ubucucike ni ikibazo, turabibona ahantu hagomba kuba abantu 50% ni ikibazo. Umwarimu adashobora kumetiriza uwo mubare urenze muri gereza, mwigeze mugira amatsiko yo kumenya ingaruka ubucucike butera abagororwa barimo. Tubona nko gukoresha za infrastructure, dushe, toilette.
Bamwe mu bafungiwe muri gereza yo mu Rwanda mu myaka yashize bemeza ko ubucucike ari kimwe mu bintu batazibagirwa bahuriye nacyo muri gereza. Madamu Nkosi w'Imana Nyesi ni umunyamakuru wafunzwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza muri 2014.
Kwinjiramo tujya gufungwa twari abanyamakuru babiri, ariko twamaze ukwezi kose turyamye hanze tutarabona aho kuryama, tutinjira mu nzu. Hanyuma ahandi ubucucike bwagaragariraga cyane n'amaso ni uko twa dufite dushe, ni ukuva ubwogero butanu na toilette, ubwo ni ukuvuga ngo ubwiherero butanu. Ubwo ni ukuvuga ngo byose hamwe ubwiherero n'ubwogero bwari 10,800. Ntabwo rero byari byoroshye kugira ngo uzabashe kubona aho ukarabira kuva 11:00 AM. Abagore babaga bahagaze ku murongo batonze bategereje gukaraba, ukamara amasaha 6 uhagaze utegereje kubona aho wogera. Byageraga 7:00 ukabasha koga, ariko ugasanga nk'abakecuru bamwe bashaje cyane batabasha kujya guhagarara ngo batege batonde umurongo bwo koga, nyine byari ntago byari byoroshye.
Leta isobanura ko hari gahunda yagiye ishyiraho muri iyi myaka igamije kugabanya ubucucike muri za gereza, harimo izo gufungura abagororwa barangije 3/4 by'igifungo cyabo mu gihe bagaragaza ko bitwaye neza. Hariho kandi imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu, ndetse hagiyeho na gahunda yo kwagura amagereza anyuranye yo mu gihugu. Ibi byifuzo by'abasenateri ndetse n'ibihora bigaruka buri mwaka muri raporo za komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu nibyo byashingiweho. Leta igaragaza ko mu gihe cya vuba hazaba hashyizweho ubundi buryo abantu bashobora guhanwamo atari ugufungwa gusa. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga bwana Faustin Ntezibyayo aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Hari ubundi buryo bwo guhana, ahubwo hazaba n'ubundi hanafashwe n'iteka rya Minisitiri w'Ubutabera ryerekeranye n'uburyo n'abantu bamwe bazajya bashobora ku igihe bagikurikiranwa, ariko n'igihe bahanwe bagashobora kuba banafite umuntu yabyita electronic bracelet, umuntu yabyita mu Kinyarwanda. Uriya muringa nyine bashaka gushyira ku kaguru, noneho bakajya bakumonitoringa ahuri aho ahuri, noneho nabyo bigashobora gutuma abantu batari. Ariko nanone dufite n'izindi mu mategeko yacu, harimo n'ubundi n'ibindi byerekeranye no kuba wahanishwa ubundi buryo bwo gufunga, ibindi bihano n'ibihano nsimburagifungo nabyo birahari. Ibyo byose bigomba gukurikizwa. Ubundi ihame ni uko umuntu adafungwa mbere y'uko acibwa urubanza, abare igihe ataracibwa urubanza ubundi n'iryo hamwe. Ariko birashoboka kandi biraba yuko urebye uburemere bw'icyaha cyakozwe kandi hari ibimenyetso byagaragaye bifatika yuko uwo muntu ibyo byaha bishobora kumuhama, kuko abagikekwa. Ariko haba hari ibyo ubushinjacyaha buba bugaragaza yuko uwo muntu icyo cyaha gishobora kumuhama. Noneho hakanaba n'ikibazo gikomeye yuko ashobora agiye hanze ashobora guhungabanya umudendezo rusange, umudendezo w'abaturage. icya gatatu akaba anashobora no kuhungabanya ibimenyetso iperereza rigomba gukorwa. Icyo gihe bigaragaye gutyo, uwo muntu nyine ntabwo arekurwa, ahubwo aramaze gufungwa kugeza igihe acibwa urubanza.
Kugeza mu Rwanda hari gereza 14 zifungiwemo abagororwa n'imfungwa basaga 71,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umurundikazi w'umujyanama mu byingo ukorera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu bitandukanye, Alphonsine Niyonkuru, akunda kuvuga ko ingo nyinshi zisenyuka kubera amakosa menshi abagabo n'abagore bakora batayazi. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka, aratanga impanuro ku byakorwa kugira ngo ingo n'abashakanye birambe.
Ikintu cya mbere, kwitegura ku rugo ruzorama, mbwira abigeme cyanke imisore, nuko ubwa mbere atangura guharura uwo bagiye kubakana, na cyane cyane agaharura ku rukundo bafitaniye. Ubwo rukundo rero bafitaniye ngo agenda aharura ko yubaka ko kugira ngo azoje gushinga ubwiwe, azi neza ko agiye gushinga, kuko benshi muri bo bagenda kubaka batazi ibyo barimo cyangwa ibyo bagiye gukora. Ufatiye kubigeme, umwigeme hanini naharura imbere ingene agiye kubaka, mugabo aharura kuba yambaye ijyakanzu, kuba agize mariage, kuko umwigeme agize mariage aranezerwa cyane, ugasanga nicyo kinashize mu mutwe cyonyine imbere ntahaharuye. Iyo atagiriwe ibakwe ngo abone inyigisho, hari inyigisho batanga mu ishengero nziza zo kwigisha ingene umuntu azubaka urugo, ingene azihangana, cyangwa ngo aronka umubyeyi amwicara iruhande amubwira ati uko biri kose rero urongowe, ibintu birahinduka bigenda ukunuku. Kenshi agenda mu mutwe ataca afise, umusore nawe agenda kurongora yabyiteguriye. Arakunda umugore wiwe, we ntaharura mariage, aharura ko aronse ikintu cyiza cyane nk'uko Bibiliya ibivuga, agaharura ko aronse ikintu gikomeye. Mugabo icyo kintu gikomeye nawe ntabazinge nazogifata, nabazinge nazitwara. Muri wataronse umuntu amwegare, kuko biri ko kose umugabo arinda kaje, arihangana bigenda uku. Kenshi usanga na wene yaharuye ngo jengira ndo nk'ikintu cyiza gusa. Icyo nabahanura rero nuko mukubaka umuntu akwiriye kwegera abamukuriye, akabaza cyane cyane nikihe niye nambaye iba mu rugo kugira ngo atangure kwitegura. Jewe nanze akarorero gato, ndi mukurongogwa nararonse umubyeyi yaramfashije, yaragiye arambwira ati nagomba kukubwira mwana, muri ubu mugira ubukwe banze ubaze umugabo wawe ukundiki mu bintu bitagushavuza, ibintu bigushavuza iki ubona ntukora kizogushavuza, uhejeje nawe umubaze uti niki ubona nanje nokora kugira nzenda kushavuze. Uwo muntu yarafashije cyane, kuko ibintu umugabo yambwiye nukuri ntiyigeze abikora. Tugira dukwize imyaka 30, ntiyigeze akora ibyo bintu, kandi nanjye ibyo yambwiye ati nankibi nukuri naje nzi ko abyanga. Icyo kirakunda gufasha cyane. Nicyo nubanura nti nibagende bavugana ati je nkundi nkundi, asigaye amumenye kwa kara, namubwira ati je ndakara. Undi nawe namubwira ati je shavuga n'ingoga, kugira zonze yipanze bati babane yipanze ati arashavura cyane, nzomenye ingene ndamufata umuntu ashavura cyane bigenda gute. Uti utangura kubaza abagukuriye mbega umuntu ashavura cyane bigenda gute, agatakubwira ati umuntu ashavura cyane none umuntu akara cyane wifata gute. Icyo ni ikintu gifasha abakobwa n'imisore, bigatuma mbomboro z'iwabo mu nzu zitangura haheze imyaka myinshi, ntizitanguriraho. Hari abandi zica zitanguriraho kuko atagikisho baronse.
Urakoze cyane kuri izo mpanuro. Nk'uko mwabyumvise, ni byiza cyane kubaza uwo mugiye kubakana ukundiki wankiki. Ibibazo nk'ivyo ni ibibazo bihambaye. None kubadafise, nk'uko wabivuze bwa mbere, kubadafise amashengero abafasha, mu mico kirundi, mu mico kinyarwanda, hoba hari imigenzo ya kera yafasha kubaka mu gutegura abageni, mu kubaganiriza? Nibande mu muryango bari bashinzwe ico gikorwa? Byo bari ibintu kumbure bikwiye kugaruka dusa n'abatabibona, byofasha abakiri bato bagiye kubaka?
neza cyane murakoze gose aho hambere umwana w'umukobwa agiraje kubaka inasengera mwegera akamwigisha akamwereka umwongo uhuma n'udahuma akamubwira ingene zubakwa akamubwira ibintu byose banyinabo bakamwegera bayinakuru bakamwegera umuntu atakunda kumwegera yaba ari mama wiwe mugabo nka jewe kuri rusangi jewe sinarota bampanura mugabo mama yarandeze ngira mu myaka 15 Imana iramukunda kundushira gutwara mugabo arafise amajambo yari yaranyigishije imbere y'igihe ngifite imyaka 12 kandi na wundi narosa nyigisha kuko abana b'imfubyi kenshi n'imiryango ntibitahira bata irabashibura kuko abazi ko atanye nazo za kumubwira ngo wafatiye umwana nazi muri rusangi rero kubera ko narosa ko gakiza na gizi bakwe nararose ijambo ry'Imana uriya muntu rero atagira umuntu w'ijambo ry'Imana yegera bo mu muryango kandi akabumviriza ikibazo nuko usanga hari umuntu aho yashinze atahakura nicyo kiba kiri mu rugo bisaba ko umugabo ahashinze umugore bumvikanya hakura cyangwa umugore ahashinze agashinga imizi bumvikanye n'umugore ahakura rero icyo cyo aho shize simvayo kenshi kiraba kibi cyane rero ibyo duhanura abatagira amashengero n'ibindi nibegera imiryango barayifise nyagiye umuntu azabajya kubaka jewe nagiye negereye ishengero kuko nicyo nasanze riri hafi kurusha imiryango rero bo ntibegera imiryango bamenye iyo baroye ko atagufite nakurimo
Numva ko ahubwo cyane cyane mwavuze ati egera umuryango ariko numva uruhara ruri ahanini ku muryango kwegera unyakiri muto kuko akenshi mu mico yacu kubahuka abantu bakuze usanga bigoye rero ndumva umengo uruhara ruri ahanini cyane kuri abo basenge abo banyokuru niyo miryango kugira ngo ivuge ati mwana egera tukubwire
cyane gose kuko umwana aranabatinya nasengura mutinya nyokwanyura mutinya mugabo baragushira ahantu akavuga ati icara kukubwire ingene bigenda kandi baramufasha ubafise baramufasha agenda ameze neza
none kubahukanye cyane abapfakaye hari impanuro zitandukanye wowe ufise ubaha mu kubatekerera aho bariko baragerageza gusubira kubaka izindi ngo nshasha bobo bo kwitegura bate nabonyene
murakoze cyane umuntu yahukanye cyane yapfakaye abasanzwe afite experience y'urugo rwa mbere iyo ari umugore ashaka kuba ku rugo aravuga ati ubwa mbere nasanze umugabo ameze gutya ubwa kabiri jewe no kwifata gutya kuko wa mbere narabonye ku ishapu yagira ryariri bitewe n'icyo nkoze ubu nkwiriye kugenda nahindutse namaze kumenya ko ubwa mbere byangoreye aha akajya kuba kugwa rugo rugira kabiri avuga ati aho nanyerereye narahabonye ndabaha karorero kamwe nikeze gufasha umuzungu kazumwe ndiko ndamufasha mbwira ngo je fite umugaragira kabiri ngo ndicuza kuba narahebye uwa mbere sinari nzi ko abazungu bicuza sinari nzi ko birirwa barahukana kuko bakeneye koroherwa mu mutwe ambwira ati ndicuza nasanze umwiza ari uwo nataye imbere y'igihe ati rero ufashe sinkeneye kujya ku mugabo agira gatatu tuvuganye sanganye we munyamafuti atuka umugabo aramukarira namwumviriza namubwira nti mu mategeko umugore ndamusomera muri bibiri umugore aca bugufi imbere y'umugabo amufata neza bari mu gusambura amaze kumva impanuro zanje agenda asaba imbabazi umugabo nukuri barampamagaye umugabo ashima Imana na we acariha nabaca basubiza hamwe uwo mugore yambwira ati sinifuza kudasubira kwahukana kuko narahushije urugo rwiza rero uwo yahukanye aramenya ko yahushije rwiza cyangwa atahushije rwiza ni wamenye ingene yitwara akurikije experience ya mbere kuko uyo we wabakuze uyo we wabakuze nta byinshi ni ukumubwira gusa karaba ikiruta ikindi n'ingeso burya abagabo ni bamwe ikibabaza umwe kibabaza n'uwundi n'abagore ni bamwe ikibabaza umwe kibabaza n'uwundi iriya ngeso yatuma yubaka nabi aragenda akayikuraho kuko abagore igituma bubaka nabi cyane ni ukuba ingare mu rugo nibuka ko mama afite imyaka 12 yanyigishije ko umugabo akunda ibintu bitatu gusa bitarenga kandi aragukunda ukamaramara iyo ukurikije ayo mategeko yambwiye ati mwana wanjye umugabo uramukunda icya kabiri ukamwumvira icya gatatu ugakora icyo akubwiye yongera bimbira no mu rurimi rw'Igiswahili ni kumuti na kumuheshimu na kumutimizia rero cyo yubikoza aragukunda ukamara ma umugabo nawe umugore akunda umugabo amubwira ati urakoze yatetse urakoze ibyo kujya mugabo urakoze kansa mugabo ntibiryoshe cyane biraryoshe ni woraba wambaye neza uraberewe ni wambara ikini kiri akunda umuntu aguma amwiyegereza abone ko bari kumwe nakakoze akabone mugabo ugasanga bose siho bari basamaye nazi kumvira umugabo nazi kumuba nazi kumukorera ibyo agumusabye undi nawe amufata nk'ibyatsi umugore umenga nacamaze umenga so umuntu yarakimaze bakiri fiance ibyo nabyo bigatuma umuntu abikisha avu muri we umusiriri put bikaza rinuka
murakoze cyane dusubira inyuma gato ku bapfakaye nabo nyine tuvuge gato kuri bo kubapfakaye boshobora kurindira nk'ikiringo kingana gute kugira ngo bumve yuko biteguye gusubira kuba kurundi rugo kuko ibintu by'umutima navyo nyene bishobora kuba kumbure intandaro y'ukwinjira mu rundi rugo rushasha utaraheza kugandara canke kwiyumvira kuvyabaye mu rugo rwa mbere ikiringo ubona cyo bagikwiye kuvuga ati wewe umutima wawe uri prêt uri ready kusubira kuja mu rundi rugo
urakoze cyane ubundi uwapfakaye abafisi ibintu bibiri muri we afata kimwe cyanke bibiri hari upfakara yakundana n'umugabo hari upfakara yarubahana n'umugabo uyo kwihutira kurongorwa ntabyirukira aguma harura ati none nzuhava ndonka nka wa wundi nzuhava ndongora nka wa wundi ukacusanga afashe imyaka myinshi cyane kutiyumvira ko bibanye n'akahise kiwe n'uwo bahora bubakanye batandukanye batankanye rero icya kabiri nacyo hari uwo bishikira akavuga ati imana irakoze irakoze imungu yeko bifanye n'ingene bari bafite mbumburu mbumburu nyinshi uyo rero ikiringo harura aganduka cyaje karongora cyangwa karongorwa nta kindi cyageze kimugera mu mico y'iwacu mu kirundi sinzi n'abandi abanza kuganduka akabona kurongorwa mugabo abona abonye benshi ndafite abona abonye ndafite umugabo nabonye yanse kurongora kabisa ati nshingiye ko twakundana ingene agiye namukunda tawundi nzorongora nukuri uwo mugabo twarasengana yarahebye araheba kurongora kandi yarabya utwana tubiri akiri muto bose abagore bobo ni benshi ibenshi avuga ati abamena umutwe nabo nkeneye wankunda yaragiye abo rero kubahanura ni kiba kiba rimwo muri bo nicyo bagirako ntawe umubuza ngo arongorwe cyangwa arongore mugabo ikimurimwo kiramuhagarika wenyine muri rusange ibyo nibyo maze kubona
Murakoze cyane gose madame niyo nkuru bimwe mu byo bituma urukundo rugabanuka abantu bashobora kwirinda ni nk'ibi
murakoze cyane ikintu cya mbere gituma urukundo rw'umugore rugabanuka ku mugabo umugabo atangura gukara akamusuzugura umugore yavuga ntamwitabira ukamenya ibyiwe ntacyo bimaze ntabihigitiro ugasanga umugore icavuze cyose kaba musamira mu kirere umugore agaca atangura kumva inyota nyinshi yaramufitiye ubundi abakundana bagira utuntu bayaga twinshi utwo yahora muyagisha agaca atangura kutugabanya kuko niyamuyagishije amwishura nabi ugasanga umugore yaravuga yaratwenga byaraheze kubera iki nahavugira nahatwengera nawe afite abibwira umugabo nawe urukundo ruhera ku mugore amubwira ikintu umugore akifata mu ifinga mu kumwishyura ugasanga amwishyura ibitajanye ugasanga yigira umunyenkomezi ugasanga umugore yarahindutse kera naho umugabo yobigenza gute umugore namwumviriza umugabo rero agaca agenda nawe agabanya amajambo yo kuvugana n'umugore ubundi urukundo ruherera mu kuyaga niho bigenda bihera ugasanga n'ibyicaro bagira bayaga barabihebye biraheze biravuyemo baranabyibagiye ugasanga hamwe umugabo ashobora gushavura indwi yose umugore akavuga ngo arabyimba ashaka turike biramusha umugabo nawe akirabira hirya ati biramusha niyashaka ishavura izohera ubundi baba bakwiye kwicara hasi umwe akavuga ati nukuri iki kintu urakiraba neza mu mwanya baronse wo kuvugana undi nawe ati iki kintu urakiraba neza bituma bicara hasi bakagisubiramo bakayaga uwikosa riguye ko akembanga agasaba imbabazi.
Nshuti mwari mu duteza amatwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, tubashimire kuba mwaduteza amatwi. Dushimire Facile Gebeho wegiranyije aya majwi na Frederic Nkundikije waruhagarariye aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro.